mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Tugenekerezo rya 18 ukwezi n'ukwa 12 muri 2017 mwiriwe nshuti muteze amatwi ibiganiro vy'iradiyo ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwashimye gutangurana inondwi natwe muri studio ya 18 ijwi rya Amerika muri kumwe na Joe Diane ninahazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya.
Abantu benshi tugwa mu nzira kubera vuriro riri kure. Ubu haje n'imbanyi rutabonye moto, urumve ni nko gupfira mu nzira nda kumuheka kandi tugapfira mu nzira. Nukuri biratugora cyane. Abana nuko bagapfira mu nzira. Abandi bagapfira mu ngo zabo.
Abanyi bamwe mu bavyeyi bo muri commune Mugina y'intara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi bavuga ku kibazo cike na ry'amavuriro muri iyo ntara abacikanira mu nzira ngo ni benshi hari n'abavyeyi bagera kwibaruka batarashikira muganga. Iyo nkuru rero y'ikina ry'amavuriro co kimwe ni namashinga mateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yatanguye ibikorwa byayo kuri no wa mbere turazigaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko inamashinga mateka ya ONU ijeje amahoro n'umutekano kuri no wa mbere ariza gutora integuro y'itegeko rihakana ingingo yafashwe na perezida wa Amerika Donald Trump yemeje ko Yerusalemu ariwe mu rwa mukuru wa Israeli igihugu ca Misiri nico casavye iryo tora. Iyo integuro y'itegeko ivuga ko ivya Yerusalemu bibwirizwa gukemurwa n'ibiganiro kandi iranegura ingingo kuri Yerusalemu. Ubu rwandiko rwemeza ko ingingo yose canke icemezo cofatwa kuri Yerusalemu atabushobozi ifise mu bijanye n'amategeko kandi kwiye gufutwa. Isirayeli yihaye igice c'ubuseruko bwa Yerusalemu mu ntambara y'umwaka w'1967 mu nyuma yemezwa nk'itegeko rikingira ico gisagara aceranda mu rwa mukuru wacu udakwiye kugaburwa. Iyo ngingo ntigeze yemerwa n'amakungu kandi abanyepalestina bemeza ko Yerusalemu ariwo mu rwa mukuru wabo muri kazoza. Ishami mpuzamakungu ONU risaba impande zose mu ntambara muri Afghanistan korohereza abaganga batangura kuri no wa mbere ibikorwa byo gucandaga indwara y'ubukange mu gace ka ko mu manuko bw'ico gihugu kibangamiwe n'uwo mugera kuruta isi yose. Umushingwa bikorwa mu gisata ca ONU kijeje gutanga imfashanyo Toby Lanzer yagabibishije kuri no w'Imana ko ibihumbi amajana vy'abana muri district yahitwa Shakwalito mu ntara ya Kandahar babangamiwe cyane. Havuga ko gucandaga ubukangwe muri ako gace ari ikintu cihutirwa. Ibihugu vya Afghanistan na Pakistan nivyo bihugu bibiri gusa ku isi bikivugwamo imigera itene indwara y'ubukangwe muri uyu mwaka. Nigeria kiza mu mwanya wa gatatu. Ikoraniro rukokoma ry'umugambwe uri ku butegetsi ANC muri Afrika y'Epfo kuva mu mwaka w'1994 kuri no w'Imana yasubiye ibikorwa byayo byo gutora uzosubira perezida Jacob Zuma. Amatora hambaye kuri kazoza ko mugambwe hamwe n'igihugu abari ku isonga bahiganirwa ico kibanza ni cegera c'umukuru w'igihugu Cyril Ramaphosa hamwe na Nkosazana Dlamini Zuma yigeze kuba umutambukanyi wa perezida Zuma kandi yahoze aramutswa umuryango umwe bwa Afrika. Ibikorwa byo gutora byari byategekanije kuri no w'Imana mu nyuma byungurizwa kuri no wa mbere nyuma yaho uhongera hafatwa ingingo ko bikwiye kubandanya kuwa mungu. Ijwi rya Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti mutwumva muri mu Rwanda mutwumva kuri FM 104 n'ibice 3. Abatwumva muri irya nino mushobora kumva Ijwi rya Amerika kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Turi no kuri Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunze ijwi rya Amerika inama nshinga mateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yatanguye ibikorwa byayo kuri uno wa mbere inkuru yakurikiranye n'umenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru Claver amahoro
Amahoro neza byane nina nazwe
Abo bashinga mateka ba Afrika y'ubuseruko batanguye kuki
Abashinga mateka 5 na 4 b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko baturuka mu byo bitandatu bamaze kurahira batangiye ibikorwa imbere y'ibiro by'inama nshinga mateka baturuka mu gihugu cy'u Burundi u Rwanda Kenya Uganda Tanzania na Sudani y'Epfo igihugu kimwe kirungika bashinga mateka araje kandi n'umunyamabanga mukuru wa yase mu Burundi Liberance Mukeko hamwe n'abashikiranganji batandatu baturukiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ubu bose rero bamaze kurahira
Clave hari haheze nk'amezi atandatu inama nshinga amateka idashobora gukora byari byabujijwe n'iki
yazatumwe n'ibintu bibiri icya mbere n'igihugu cya Kenya kitari bwarungike abashinga amateka icyenda bagiserukira kubera amatora ya y'umukuru w'igihugu n'izindi nzego muri Kenya yagiye arigizwa inyuma abashinga amateka rero ba icyenda basubiye kuboneka kuri iyi ndwi iheze ku munsi wa kane ikindi cyasa bitumye na abashinga amateka baturuka mu gihugu cya Sudani y'Epfo hari hatanzwe amazina ariko batowe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu baragenywe nako asaba rero abo muri Sudani y'Epfo abashingwa manza baje kwitwara maze sentare y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko ibirabifuta byose basubiramo gutorwa bice mu nama nshinga amateka ya Sudani y'Epfo ariko batagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu
None bo batoye ugiye kubayobora muri iyo nama nshinga amateka nshasha
Ni kibazo rero byaje kuba akanemye abahinga nk'uko bakunze kubivuga kuko habonetse amazina atatu bariko bashaka gutwara inama nshinga amateka bashaka kwitoza n'umunyarwanda Martin Ngoga yahora muri iyo nama nshinga amateka nyine yaje mu kingo cya kabiri mu Burundi kazi Leontine Nzeyimana yahoze ari umushikiranganji ajejwe injira ry'Uburundi umuryango wa Afurika y'ubuseruko hamwe na Adam Kimbisa w'umutanzaniya ikibazo rero byaje kuba akanani abahinga abarundi abashinga amateka icyenda b'abarundi mu kanya bageze gusohoka bavuga bati nta kindi no abwirizwa kuba umurundi atwara ino nama nshinga amateka ati bitabaye ibyo hakira amazina atatu twebwe ntidusohora byabaye impari ndende rero bo bakavuga bati nitwe tubwirizwa gutwara ino nama nshinga amateka mu kanya rero impari zabaye ndende baje kuja gufungura bavuga ati reka dufate akaruhuko k'amasaha atatu kugira ngo tubandanye imishyikirano n'ibiganiro maze icyo kibazo gitereke ibyo mu nzira ariko abarundi barahiye bararengwa mukamenya yuko rero n'umuryango wa Afurika gusa ku munyamabanga mukuru ari umurundi Liberance Mukeko abandi bashinga amateka bagira bati uburundi nawe no nimutwara ikibanza cy'umunyamabanga mukuru wa yase ngo mwongere mutware n'inama nshinga amateka ya yase n'ikibanza rero nk'uko babivuze warumuze ngo
nari mbajije ko bariko bavuga ko ari bo bategereza kuramutsa ukuramutswa iyo nama nshinga amateka ubundi ni ibihugu biramukigwa canke basigura ko ari kubera iki babwirizwa
bobo bavuga ngo baravye urutonde rw'indome ingene zikurikirana no kuvuga b ni igihugu ngo kigira kabiri kigirizwa gutwara ino nama nshinga amateka ya pe ariko abandi nabo amategeko bakavuga bati amategeko avuga yuko ari igihugu cy'u Rwanda kiramukiwe aricyo kigira kane kiramukiwe gutwara ino nama nshinga amateka intare rero zatari aho amategeko avuga ko ari u Rwanda ruramukiwe abarundi nabo bakavuga ati namba ni Burundi buramukiwe turabye ngo urudome be donko u Burundi igihugu kigira kabiri
ni bande bahora baramutswa ubundi bwashize
ikiringo kigira gatatu gihebye cyatwagwa n'igihugu cy'u Buganda umushinga amateka Daniel Kidega niwe wahora atwara iyo nama nshinga amateka
urakoze cyane rwose Pierre Claver niyo nkuru ndaguha akanya ubandanye uca ijya nino hamuraza kutubwira nimba inyuma y'ako karuhuko ko guja gufungura bahavuye bagasubira bakicarana hama n'ico bahevye bagashikako
murakoze namwe
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Ikiganiro ni wanyu mu ntara amakuru avugwa mu ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda tutibagiye amakambi yahungiyemo abarundi urero tunyarukire mu ntara zo mu Burundi tubabwira inkuru twari twaciye ku masonga ubukene bw'amavuriro ku mitumba imwe imwe yo muri commune Mugina mu ntara ya Cibitoke buraba intandaro y'impfu ku batari bake abajeje intwaro muri iyo mitumba basaba gushigikirwa na leta mu bikorwa barimo byo kuyubakira ivuriro ribegereye ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse
Abanyagihugu bo ku mutumba wa Ngoma muri zone Rubona ya commune Mugina bafata urugendo rw'amasahane n'amaguru kugira ngo bashike ku ivuriro ritoyi rya Rubona bivuriza ko igihe bakitswe n'amagara ubwo rugendo ruratuma hari abacikanira mu nzira igihe bajanywe kwa muganga ari ndembe abakenyezi bavuga ko barimo basiga ubuzima mu nzira cyane cyane igihe bafise imbanyi Uyu numwe mu bakenyezi bo kuri uyu mutumba wa Ngoma.
Ngora niyo dufise inda nabagwaye malaria abantu benshi tugwa mu nzira kubera buriro riri kure. Ubu haje n'imbanyi rutabonye moto urumve ni nko gupfira mu nzira nda kumuhe kandi tugapfira mu nzira. Nukuri biratugora cyane abana nuko bagapfira mu nzira abandi bagapfira mu ngo zabo kubera kubura uburyo bwo gushika kwa muganga. Ugorana kuri kubasaba leta ikadufasha ni barabara riragorana nubwo batuzana ku moto tugenda nabi ni barabara ntago rishikayo neza leta yokora ubujyo bwose kagira ikidufasha
aha ni kwivurira ritoyi rya Rubona umwe mu bagwayi baje kuyivuriza avuye ku mutumba wa Ngoma atubwira ko yahatswe kwasiga ubuzima bivuye ko byamusavye umwanya munini wo kurondera uko ashikanwa kwa muganga
ndabye amasaha afatiwe nguma ntakamba tinyaburegeye wenda guye mu nzu koko tini afume basarondera ukuntu bonsimbana banjane kwa muganga uburyo rero kugira ngo ucuronke icyo cyuma gica kigusimbana kikuzane ibarabara rimeze nabi ariko yaba ari nk'ahantu hafi umuntu yavuga ati n'ahantu hafi umuntu bacu basimbana umuntu bakamujyana byari ibintu byoroshye
ubwo umuntu arose cuma kimusimba na mahera yaro hakuro
ikade byose sese bibazo bibaza nanyine hari gihe ugira nkuko nyine ugwagike ayo mafaranga bigashika mu cyo kibazo ntayo ufite ubwo nyene ucuca mu bantu nyine ukiruka tireka niruke mu bantu ndibo wumfashe akayangurana ugacubona uburyo bwo kwigenda kwa muganga nyine
kukaba nkako abanyagihugu bo kuri uno mutumba bavuga ko iyo ingwara ibafashe bikora ku mapikipiki yunguruza abantu ariko rero ayo nayo bavuga ko arihisha amafaranga arengeye uburyo bwabo kugira abashikane kuri iryo vuriro bari amafaranga 1,015 ari naco gituma abatari bake bikora ku nderuzo bagahitamwo kumara amasaha menshi mu nzira uyu mugabo ari mu bakunze kubaterura avuga ko ari impfu zikunze kubonekera
kenshi cyane dukunze kwitabaza nk'inderuzo ariko uwo afise uburyo nawe nk'imoto ibonetse iri hafi nawe arashobora gukoresha imoto mugabo cyo usanga imoto itwara uburyo burebure guko gushika ku ivuriro urashobora kuriha 1,520 ari nk'igihe kijoro hoho urumva kugira ngo imoto ntikibaho Niyo nayirose ucusanga ukoresheje nk'2,530 kubera urugenda bari rurerure ni barabara riribi urakunze gusanga ro ingwara ijifise nguvu kubera dahisa ronka ubutabazi n'ingoga benshi cyane barakunda gupfira no mu nzira tuko turagenda kwivurira
Amakuru dukura kwivuriro rito rya Rubona ryakira abantu baza kwivuza bavuye ku mutumba wa Ngoma nuko nabashitse benshi muri bo baba ni ndembe ivyo bigasaba ko baca barungikwa kwivuriro rikuru ry'imabayi ibintu biruko mu gihe abanyagihugu bo kuri uyu mutumba bakoze ibyo bashoboye kugira biyubakire ivuriro ari naco gituma umunyamabanga wa zone Rubona Sabiyaremye Eric asaba ababakurira mu ntwaro kubashigikira mu kubaronsa ivuriro
dusaba ko abagira neza bafatanyije na commune boturonsa ibikoresho byo guheraheza iryo vuriro kuko risanzwe rihari ryarubatswe abenegihugu kandi baratanze n'ingufu begeranya umusenyi turonse amasima n'imyango n'amadirisha ibisabwa byose mu ivuriro urumva ko bikenewe cyanke abagira neza badufasha bakunganira bakabafata mu mugongo iryo vuriro ryuzuye abene gihugu bo kwivuriza hafi nabo bakoroheba nk'abandi
abajeje intwaro muri no zone ya Rubona bavuga ko umutumba wa Ngoma uri ku birometero 4 by'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda ukaba uri mu mitumba ifise imisozi hanamye yo muri commune Mugina mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Yane ndonse urakenuye ikiganiro cyacu cyo tukibandaniriza mu gisata cyo butungane mu Burundi ahishiramwe intabari zari haranira gateka k'abanyororo n'imiryango yabo ryatanguje amatohoza ku madosiye y'abanyororo bari mu mabohero yose mu gihugu cy'u Burundi igituma muracumva mu ino nkuru yumenyesha makuru wacu ingozi Jean Bosco Ndarurinze
Itohoza kuma dosye y'abanyororo mu mabohero y'Uburundi yuguruliwe kuri uyu wa mbere ku ibohero ry'abakenyezi ryangozi mu kwezi kw'icumi uyu mwaka. Ishyirahamwe Ntabarizi yari yaharanira agateka k'abanyororo yaragendeye amabohero yose y'Uburundi, naho babonye ibitari bike cyane cyane ibitegiriye iby'umurengera mu mabohero. Ejamanishi n'Imana arongoye iryo shyirahamwe avuga ko batanyuzwe ni ko kwiyumvira kugenzura amadosye yabo kugira byorohe kubafasha.
Hanyuma duhejeje twagira tumenyeshe Abarundi n'amakungu ko bazomenya ati ibitigiri by'abafungiwe mu mabohero atandukanye bangana gutya, abazira ibyaha ibi naba naba, tugira turabe yuko bishobotse twoshikiriza umushyiranganji w'ubutungane tukaraba n'umukuru w'igihugu kugira aboba barikenewe kurekurwa by'ukuri, kuko turazi ko yama yatanze ikigongwe mwaho tugasanga hariho abatataje kandi baza baronse icyo kigongwe cy'umukuru w'igihugu. Niyo ntumbero twifuje kugira aya ma enquete.
Iruhande y'ikigongwe umukuru w'igihugu ashobora gutanga, hari n'ikindi ishyirahamwe Ntabariza risaba leta gushyira mu ngiro kugira ibitigiri by'abafunzwe bigabanuke.
Iyo umuntu aronse ikihano mfungura gifungo ni ukuvuga yuko aza gukogura ibikorwa by'iterambere ry'igihugu mugabo ataha mu muhana iwe. Rero niyo ntumbero rero tugiye kubaza ababijejwe turabe igituma intambamye yoba yaratumye icyo gikorwa kitajya mu ngiro cyangwa iryo tegeko ritajya mu ngiro. Twibaza rero ko hari akagoye twakubitira leta kugira ababijejwe bashyire mu ngiro iyo ngingo nk'uko itegeko riba ryavuzwe rikajya mu ngiro.
Rimwe na rimwe mu manza harakunzwe kumvikana abanyororo bavuga ko amadosiye yabo ajyamo utunenge basigura ko bafungiwe politiki. Ishyirahamwe Ntabariza ryoba ribafasha gute?
Ibyo dusanze turaba abafungiye politiki, turaba umunyororo wese ari kuri buno butaka bw'Uburundi twafungiye politiki. Twe ntitubimenya ati uyapfungiwe iki, turaba umuntu arengana cyangwa uyu n'uriya kuko tubiravyo bose umuntu apfunzwe umuntu twaca tubyita muri politiki, kuko hari umuntu yagiritswe ikintu akiri ugasanga mugabo winjiye mu ndi dosiye ugasanga sicyo. Ni nacyo gituma rero mutenyenyera gatonya iya nkete itangiye mu minsi iza tuzomenya abafungiye politike n'abatafungiwe. Ubu n'ukuri turiko turagira kino kiganiro ntitubabwira ngo abafungiye politike bangana gutya, nuko ntibangana uko bivanye n'ukuntu igihugu kibivuga. Tuzumviriza abana bariya rero tumenye abafungiwe bya politike tuzoweza tubisubire tubatangariza.
Itohoza kuma dosiye y'abanyororo iriko rirakogwa kandi ku mabohero ya Mpimba na Bubanza nk'uko uburongoye Ntabariza abivuga. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Tinone uno musi muri isanga muzakurikira saa 10 muzagushobora gukurikira iki ku munsi wa kabiri w'indwi iheze. Niho perezida wa Burundi Pierre Nkurunziza yatanguza icese ibikorwa byo gusigura ibijanye n'itora referendum ryo kwemeza canke guhakana ingingo yo guhindura ibwirizwa nshingiro. Abanyepolitike ntibavuga rumwe kuri uyo mugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi mu gihe leta y'u Burundi ivuga ko hari bikenewe guhindurwa. Hari n'abanyepolitike babona ku bwabo yuko iki gihe atari nyaco cyo gufata umugambi umugambi nk'uyo rero muraza gushobora kwikurikirana mu kiganiro muri isanga acigihe c'isaha 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Hagati aho tukivuga ivy'amatora mu Burundi mu gihe hariko haratugwa hadategurwa amatora atandukanye muri ico gihugu rwaruka rwo mu ntara ya Gitega rusaba abanyepolitike kutarukoresha ku nyungu zabo. Inkuru ya mugenzi wacu Gitega Fidel d'Antoine Sabimana.
Burgiyo yimirije ibihe vy'amatora mu Burundi acaduka ukwinuba nagati y'ugwaruka rudasanga ivyumviro vya politike. Ijwi rya Amerika ryaragendeye ugwaruka rudasanga ivyumviro vya politike mu ntara ya Gitega aho rwagiye rurashikiriza ico kwinuba nabivako. Umva ivyumviro vy'urugwaruka kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Ivyo bintu ico biba bivako biba biva yuko abantu benshi ntibize hari abaca baza bitwaza ubwoko barimwo ubucuti bafitaniye kugira ngo bo bashikire aho bomba gushika bacha baraba bati hamwe twobicisha mu nzira nziza ntaho twoshika
cyane cyane bikunda kuba mu gwaruka ruri mu migambwe iri ku butegetsi mu mugambo uri ku butegetsi cyangwa mu mugambo uri ku butegetsi kenshi iyo bahuye rero bakunda kwambikana icyeyi bagaterana amajambo ugasanga rero yavuye muri n'induru rimwe rimwe rero umuntu yagomba kubahirwa mu byumviro byiwe ibyo ari byo byose mu gihe bitumbere bitere kubera gomba gusambura
n'ivyicaro baharanira n'ivyicaro bituma babwira ibyo byose ugasanga umubanyi umwankanisha yundi kukuzi yuko atagushigikiye kugira ngo urondere abanywanyi ubarondera mu gucanisha mw'abantu mu kubiba urwanko kugira ngo urabe ko wewe wote bugashikira intebe wari wipfutse.
Ubwo gwaruka nyene rurafise ico ruhanurana muri bino bihe vya politike vyimirije mu Burundi.
Abantu bose bo kubahana umwe wese mu vyiyumviro vyiwe ariko ivyo rero tukazobishikako ari uko abantu ubwa mbere hoho bijukiye kuja mu mashuri bakamenya ubwenge ntibaze barabafatira kukunge ne batize kubukene baba bafise ivyo niyo twamara kubishikako ni naho tuzokwinjira muri demokrasi nyakuri no kubahana ukaba
kubugo gwaruka imigambi myinshi ntiyari mibi
ubisanzwe kugira ubutandukane ntivyari bibi kuko umwe aguye aba akagira umuntu amukebura ahubwo byari byiza gusumba mu butandukane mu migambwe cyane imigambwe ikaba hari myinshi cyo ndumva tangana byari biteye ahubwo ingorane gusa nuko bamwe bose usanga bagomba kwikwegera ko bagomba gushikira ubutegetsi bishiye mu nzira zitarizo.
Imigambi myinshi byari byiza ko yari ifite akamaro iyo igihugu giteguye neza bimeze ari bintu harimo demokrasi kuba ngo uri muri uyu mugambi ngira n'ubwo ayimunje mu rujya mu Rwanda ntaje bivuze ko urumva ubunye nta wo bakibesha ngo umugambi ngo bagiye gutegetse ngo umuntu azose yego gusa ngo ngo niyo gusa ngo gura ho cha wo sarondira inda zawo ntayo nta wo bishuye undi ga uzo tubabizi twese.
Uno mutama avuga ko yabonye ko amatora agenda kuva ku yashikanye Burundi kunayo kwikukira nawe nyene yama yabonye ko kwinubana
urashobora kubabona wowe nyene basindiranirako benshi batishavu ku mugambo uri ku butegetsi kuko utagerageza kudura abameka ivyo byinshi cyane gufata ababikize cyo mvuga nk'umuntu akuze twosaba yuko abijeje bokama bari kanduye
kubwo mutama ugwaruka rurahendwa agatanga n'impanuro kubahendwa ugwaruka
kenshi na kenshi abigira bari abantu bize ariko onye baciye mu makartiye bahita n'abantu rwaje kugira indiyerekane kenshi na kenshi baje inyuma intama tubahanuye yuko hogenda abantu nyine baba bafise ubwenge bukwiye kugira manifestasi bahitane kujya abanyarucari afa kujya yatanisha uyunguka.
Uno mutama afatiye ku bihe byimirije arahanura agira ati
tuvuga ati cirimos hakiri kare kuko ubizanye kwa naka canke muri kare agace k'Urundi hari n'abyo kugaruka ko nawe canke bigahera iwawe ni bibi kwigisha kwangu ugusimbiranirako kutubahana mu bikorwa cyane ukaje abantu bako uko bizana inkurikizi mbi.
Matora y'2010 n'amatora y'2015 niho hagiye haragaragara ugwaruka gwinubana rufatiye ku migambwe rukukira. Igitega Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 2750 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11,905. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo kumugoroba kuri kilohertz 13,630, kilohertz 15,460, no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Inkuru imwe mu gisata c'impunzi kuno w'Imana Abarundi bahungiye mu Rwanda basengera muri paruwasi ya Hejuna Patrice Remera ni mu gisagara ca Kigali barifatikanije n'abakirisu b'iyo paruwasi bagendera impunzi z'imahama bazigemuriye agakemanyika Noeli hivyari bikagize muravyumva muri no nkuru y'umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika mu Rwanda Desire Hatungimana.
Indirimbo zo guhagiza Imana nizo zakiriye abo bashitsi bari baje batunze Kigali. Abana n'abakuze akamwemwe kari kenshi ku maso aho izo mpunzi zakiririye abo bazigendeye ariko harubakwa isengero izo mpunzi zohora zisengeramwo. Umwe mu bateguye ubwo rugendo amenyesha ko umutima wa Kristo ari wo watumye bagendera bavukanye babo.
Icyimviro cavuye ko ubwa mbere bwobwo ni bene wacu. Ubushize baraje muri novuga retraite twakoze mu kwezi kwa mbere ico gihe rero turabemerera ko tuzoja natwe kubaraba tukabashikako kugira ngo tubasuhuze. Ubu rero niho twashobora kubishikako uno munsi cari cyumviro kimaze gihe n'uno munsi rero mukama yadufashije nk'umukristo kandi mu byo dushinzwe dutegerezwa kuraba abandi ndetse n'ubwo zitoba n'impunzi ariko nk'umukristo igikorwa cy'urukundo ni igikorwa ngombwa ku muntu wari we wese w'umukristo. Rero no munsi niho twari twimvire ko twoja kuramutsa izo mpunzi bagenzi bacu bari mu nkambi y'amahama. Icyo cyimviro kandi tukaba twagifashijwemo cyane na patiri mukuru wa Regina Pacisi.
Aha imahama ntibagiye imbokoboko, bagiye bagemuriye izo mpunzi ibyo bazishiriye byose bikaba byatanzwe n'abakristo ba Regina Pacisi.
Agakimanyi ahanini yakavuye mu bakristo ba Regina Pacisi. Patiri mukuru yaragerageje arakora uko ashoboye akoresheje amatangazo mu masengero aca mu masantrale maze abakristo baraheze barakorekta ivyo bintu ariho twashoboye kuronka agakimanyi by'ukuri twishimiye uko biri kose nikazobura ico kamarira abantu twagiye kuraba. Abo twashoboye guhamagara bose abo dushobora gushikira n'ukuri umwe wese kuca ashoboye n'ukuri barakoze kandi batanze bitari bike.
Umwe muri abo bakristo b'imahama amenyesha ko umutima abavukanye babo baberetse uzobabera akarorero.
Urugendo rwabo twarushimye cyane kuko byatweretse yuko bafise umutima w'urukundo bibuka bene wabo naho nabone bari impunzi nabone babonye yuko boshobora kugira icyo bafashije bene wabo.
Bishobora kuba ikihe cyigwa?
Ikigwa byaduhaye nuko umutima w'urukundo bagize natwe nuko natwe byatweretse ko natwe tutegereza kugira umutima w'urukundo naho tubasuri mu ngwara zitandukanye ko tubasuri kose tugira umutima w'urukundo.
Padiri Odale wo muri paruwasi ya Rusumo aho iyo kambi ya mahami kukira amenyesha ko gufashanya ari byo vyamye biranga umukristu nyawe. Ati muri kino gihe hoho c'ubushikiro niho abakristu bigaragariza mu bikorwa vyabo akabashima cyane abagize uwo mutima wo gufashanya.
Ni byiza bujuje inshingano zabo nk'abakristu kandi kugira ngo n'abantu bo mu nkambi abarundi baba mu nkambi bategerezanye ivuka rya Yesu Kristo bafite icyizere bafite ibyishimo ko Yesu Kristo urumuri rw'isi azaza bazaniye ibyishimo n'ubuzima bushasha mu kwemera. Ni byiza n'ubusabane n'uguhura no kumenyana bakamenya yuko impunzi z'ahandi n'izi hani mahama bafite ibitekerezo bimwe ibibazo bimwe nubwo aho baba hatandukanye. Igikuru rero ni uguhura bakaganira nabyo kuruhura umutima.
Mwomenya ko izo mpunzi bazigemuriye ibintu bigizwe n'impunzi z'abana abagore n'abagabo ibirato amasabuni ibikoresho byo kuvoma be n'ibikombe byo kunywa amazi byuzuye imodoka yo mu bwoko bwa Dina. Desire Hatungimana, Imahama, Ijwi rya Amerika.
Izere hatungimana nino kuiwe duche dusozele kigani ruanyo munhara chuno musi mwakoze nchuti wakunze mariko mutukumviliza muri igyani ino wakoze wa mingesha makuru watu watandu kanyo wagize ito watera kugira mwiki gani chuno musi gishowoke mwinga vgiviuma yadi makbile ya beru hiegira nije amadri hamena enjeniwa hashikanya hongari muri diane na hazuna nje narikuri mikro nifatika nijina wagenzi vanje wosteho mruganda rwategura rukongela ya rukabashikiriza ama kuru mkirundi no mkinyarwanda mkuifuriza indwi nziza muze kuma hagufi ya maradio yanyu kugira ngo mushobore kubandanya mukurikira ibiganiro bitandukanye by'Ijwi rya Amerika saa 10 ni muri Isanga.